peeping like a pigeon. Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ndabasuhuje nshuti mukurikiye ijwi rya Amerika kuri iki gicamunsi mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Iradukunda Elsa wabaye Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2017 yagejejwe imbere y'urukiko kuburana kwifunga n'ifungurwa. Naho muri Tanzania, impunzi z'Abarundi zahahungiye mu nkambi ya Nyarugusu ntizemerewe gusura inshuti n'abavandimwe bahunze ukubiri. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Amahoro Jeffrey. Mu karere ka Aziya, Ubushinwa bwabwiye Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere ko iriko irakina n'umucanwa, kandi impera n'imperuka ariyo uzoruhira guturira. Inyuma yaho Perezida Joe Biden yemereye ko mu gihe Ubushinwa bwogerageza kwigarurira izinga rya Taiwan, Amerika yoca yinjira mu ntambara gukingira iryo zinga. Zhu Fenglian n'umuvugizi mu biro by'ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'Ubushinwa bishinzwe Taiwan yavuze ko Amerika iriko irakoresha ikarata igamije gushira hasi Ubushinwa, ariko ngo izosanga yituriye ubwayo. Ibyavuzwe na Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa mbere bwabaye ubutumwa bukomeye ku kibazo cya Taiwan, kandi ni mu gihe Ubushinwa buriko buraduga mu butunzi hamwe no mu bushobozi bwa gisirikare. Ikimenyeshamakuru cegukira leta y'Ubushinwa Xinhua cyavuze ko uwo mutegetsi yahanuye Amerika guhagarika amajambo cyangwa ibikorwa byose biteye kubiri n'amateka ari hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Abajijwe ejo ku munsi wa mbere nimba Amerika izorwanira Taiwan mu gihe yotegwa n'Ubushinwa, Perezida Biden yishuye ati ego cyane. Mwavugwa mu makungu kandi bihugu hafi 200 biriko birarungikira Ukraine izindi fashanyo nshasha zijanye n'umutekano. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe kwivuna abansi Lloyd Austin yabivuze avuye mu nama igira kabiri yahuje ivyo bihugu bifasha Ukraine mu bya gisirikare. Inama yabaye jo ku munsi wa mbere hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umushikiranganji wa Amerika Austin yavuze ko ibihugu byinshi biriko biratanga ibisasu by'ibikoho bya muzinga, ibirwanisho byo kwikingira ibitero by'umwansi, ibiduga bya gisirikare byo mu ntambara hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibindi bihugu byemeye kurushiriza gutanga imyemenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine. Inama yejo ku munsi wa mbere yahuje ibihugu 47. Autrichia, Colombia na Ireland bwabaye ubwa mbere byitaba iyi nama. Inama izokurikira hagati y'ivyo bihugu byiyemeje gufasha Ukraine mu bya gisirikare itegekanijwe kuzoba mu kwezi kwa gatandatu kuza ku itariki ya 15 i Brussels mu gihugu cy'Ububiligi. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ejo ku wa mbere ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin abwirizwa kwishura igiciro gikomeye ku mabi avuga ko ariko arakorera mu gihugu cya Ukraine. Nanyo hano muri Amerika, ibiro by'inyamiramabi FBI byatangaje ko mu mwaka uheze wa 2021 hishwe abantu hakoreshejwe inkoho ku nshuro 61. Ubwo bwicanyi bwiyongereye kurenga ibice 50% kuva mu 2020, kandi byagwijwe kabiri mu myaka 5 irangiye. Muri raporo ngaruka mwaka yasohowe ejo ku munsi wa mbere, ibiro FBI yerekanye ko abantu 143 bahasize ubuzima, abandi 140 barakomereka. iyi raporo isohotse nyuma y'iminsi 9 hishwe abantu 10 n'abandi batatu bakomeretse mu isumiro ry'ibifungurwa rihurumbirwa cyane n'abirabure mu gisagara cha Buffalo ni muri leta ya New York. FBI ivuga ko ubwo bwicanyi buturuka ku rwanko rusanzwe cyangwa urwanko rushingiye ku rukoba. Naye mu karere ko mu buseruko bwo hagati, perezida wa Iran Ibrahim Raisi yaragabishije ejo ku munsi wa mbere kw'igihugu ciwe kibwirizwa kuzokwihora umusirikare wacu w'ipete rya colonel yishwe arashwe i Teherane muri Iran. Abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki ku munsi w'Imana niho barasa colonel Sayad Kodai aho yari yicaye hanze y'inzu yiwe. Iran yegeka ubwo bwicanyi kuba yise ko bashyigikiwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse nayo birimwo Israel. Abaye umusirikare akomeye yiciwe muri Iran kuva aho mu kwezi kwa 11/2020 hiciwe umuhinga akomeye cyane mu bya nikleyeri azwi ku izina rya Mohsen Fakhrizadeh. Colonel Kodai yakoreye Iran mu ntambara zo muri Siriya na Iraq. Yicwa giwe ryabaye mu gihe ibiganiro hagati ya Iran n'ibihugu rutura ku isi kukunagura amasezerano ya nikleyeri yo mu 2015 byahagaze kuva mu kwezi kwa gatatu.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri waeshatu radio yacu voa.com, ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hakomeje imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Mu gitondo cy'uyu munsi hari imirwano ikomeye ahitwa Kibumba mu birometero hafi 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ali Darius Asanka niho ari umurongo wa telefoni twagerageje kuvugana mukanya ntibyadukundira, ariko mu makuru yacu ataha turaza kubagezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Hagataho ku ruhande rwa Uganda naho haravugwa impunzi nyinshi zirimo guhunga imirwano hagati y'ingabo za leta n'ingabo z'inyeshyamba za M23. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri aho muri Uganda aravuga ko izo mpunzi ziganjemo abanyeshuri bari biteguriye ibizamini. Tukivuga kuri iyo mirwano rero muri Congo, ingabo z'u Rwanda zo zaraye zitangaje ko haba hari igisasu cya bombe cyaguye mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa niyo nkuru atugezaho.
Isoko z'Ijwi rya Amerika zitubwira ko haba hatewe ibisasu bya bombe bigera kuri 5 ku butaka bw'u Rwanda mu mirenge ya Nyange, Kinigi, mu karere ka Musanze ndetse no mu Gahunga ka Burera. Abaturage babibonye uku niko babitangarije abanyamakuru duhereye kuri uyu mumama.
Narindi hano mu rugo kubantu rya hano dore kuwange ni hano. Ubwo ngiye kumva umuturage kazi uwo mukobwa witwa Vestina yaravuye mu kazi none nange mva mu rugo ngiye kusandire kuri kansoro ngiye kubona nyumvise igibamba cy'ikintu iri muri labo none nyumva abantu bari kuvuga ati mu kintu igenzira ridutse bateye igibombe none ndavuga ati rekanyurukira mu rugo nze kureba abana bagiye kusura ntasanga abana bose basize bapfuye none ngiye kugera hano nyumvise umukware kazano birangiye igibombe kimugwiye nange nyiruka ndakuza mu rugo nane uko mbibonye bose ubwo naniko mwandumvise n'imyenda dorangi kiziriya hezuru izindi dramaraso hano garuzuye n'amaguru mumanza ganatsikira hari
ababonye cyangwa bumvise ibyo bisasu bavuga ko byaba byakomerekeje abanyarwanda bagera kuri batatu mu karere ka Musanze uyu mugabo arabwira ijwi rya Amerika ko yageze uruhare mu gutera urumwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu mu karere k'Ibirunga
byaguye ahantu hatandukanye ageze muri hatandatu byaguye mu Kinigi kigwa hano kigikagano kigwa no ku murenge wa Kinigi ngirango ariko nje uri yawe kigwaho ko kanya tutimenya ko akimukubise nyambyere mu itero nsanga byasamba gutse cyane amaguru gahiye kugira no kufata afite tukayahuza kugira umuntu abone ko ashaho iminyenda twiyemaje imyenda imyenda y'abadamu babe baraho twari mwati bishora tubafata tumushira mu ngo byitunamuheka ubwo nje bangomba kongaruka ko munsize mu rwa hakinguye ariko bivuze ngo inyone yayo cyanyaguje kuko we nta kinene nakomaga no guhumbya byari ntabyo byari byoroshye
uretse abo abanyamakuru bakorera ku butaka bw'u Rwanda mu majyaruguru bumvise ko bakomeretse barimo kuvurirwa ahantu hatandukanye banabonye inzu igisasu cyashwanyaguje mu murenge wa Nyange nyuma yo kubona iyo nzu hari n'ubuhamya bw'abaraho
ni inzu yangiritse cyane wose ntubireba urukira ko ntamabati yose yavuyeho igikuta kimwe cyakitse ruguru mu gikoni hose uri kureba ukuntu habaye mbese byari bikaza
isoko z'ijwi rya Amerika zageze mu gace byabereyemo mu karere ka Musanze zabonye ahantu hagiye hagwa ibisasu bikangiza ibintu bitandukanye uwo twavuganye yatubwiye ko yabonye ibiti byarimbuwe n'ibisasu byarangiza bigacukuraho byaguye yatubwiraga ko yabonaga abasirikare benshi bigaragara ko umutekano wakajijwe ku ruhande rw'u Rwanda amakuru dukura ahantu hatandukanye akatubwira ko iyo sasu byakomotse ku mirwano y'ingabo za Congo FARDC zifatanije n'iza MONUSCO zarwanaga n'umutwe wa M23 ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda gusa batuye mu gace ibisasu byaguyemo basobanura ko batazi inkomoko yabyo n'impamvu yabyo icyumvikana cyo kubatuye muri ako gace icyoba ni cyose
dufite impungenge kuko wabikoze ntawe tuzi yari wenda aragaruka none sibwo kwa gitimbuye tutabizi tuzahagani tufite impungenge rero n'ubundi ko tutararyama turasaba ngo baturinde n'ubundi baduhagarariye kandi na Yesu atube maso
ubwo turabufite none si bari bantu bakatsindwa n'Imana baheriyo ngiyo ndibaza kudutesa umutekano mukeye u Rwanda ko rwubatse aba amahirwe twageze n'ukaba abayobozi bahise batugeraho abasirikare rwose ingabo z'igihugu zaza zitabara abakomanda bahise baza rwose baduhumure ati muhumure ibingibi n'iterabwoba bari kuza kudutera mwene muhumure muze mu mago muryame
radio ijwi rya Amerika yashatse kenshi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda twari tugamije kumva iki gisirikare avugira kivuga kuri aya makuru telefone ya Colonel Ronald Rwivanga ntiyari ku murongo ku nshuro zose twamuhamagaye gusa mu itangazo igisirikare avugira cyashyize ahagaragara bemeje iby'ibi bisasu bavuze ko kuri uyu wa mbere ahagana saa 3:59 kugera saa 4:20 mu gitondo ibisasu byo mu bwoko bwa roketi by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC byaguye mu mirenge ya Kinigi Nyange mu karere ka Musanze iryo tangazo rivuga ko ibyo bisasu byageze no mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera bigakomeretsa abasivile benshi iryo tangazo rya Ministeri y'ingabo mu Rwanda rivuga ko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yemeza ko umwuka rusanzwe muri ako gace kandi ko umutekano ari nta makemwa iryo tangazo rivuga ko abakomeretse bari kwitabwaho n'ababishinzwe kandi ko hakurikiranwa agaciro k'ibyangiritse bisoza rivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyasabye umutwe w'ingabo zishinzwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga bigari ugakora iperereza ryihuse ni iperereza risaba ko impande zombi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo zagaragaramo kuri telefone ngendanwa meya w'akarere ka Musanze bwana Janvier Hamuri nawe ntiyitabye twashoboraga kugira ibyo tumubaza kubivugwa mu karere ke kuva mu myaka ya 94 akarere k'amajyaruguru kakunze kumvikanamo ibikorwa bihungabanya umutekano wa rubanda bidaturutse ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'u Rwanda na Congo bituruka kubahoze bari mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe bifuza gutaha ku ngufu eh abagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali
tukiri mu Rwanda Iradukunda Elsa wabaye nyaminga w'icyo gihugu mu mwaka w'2017 yagejejwe bwa mbere imbere y'urukiko rwa Kagarama Kigali kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi urwego rw'ubugenzacyaha rumukurikiranyeho gutambamira ubutabera no gukoresha impapuro mpimbano mu kibazo kirebana n'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné ukuriye ikigo cyahoze gitegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda yabikurikiranye
urukiko rw'ibanze rwa Kagarama Miss Iradukunda Elsa yarategerejwe n'abanyamakuru benshi bifuzaga kumufotora akiri hanze kuko mu rukiko bisigaye bigorana kwafatira amafoto yavuye mu modoka yambaye amapingu ku maboko yari yambaye ipantaro n'ishati bisa afite dosiye mu ntoki yasaga nk'ikingirije amapingu yari ku maboko ye yagaragaraga nk'ufite ikindiga mu maso ubona yabuza aho ahungira abanyamakuru benshi bacicikanaga kumufotora kuva yafatwa mu byumweru bibiri bishize n'ubwa mbere yajejwe imbere y'urukiko waburane kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo usibye mu muryango we n'abanyamakuru bari benshi mu rukiko nta mukobwa n'umwe witabiriye ushamwa rya Miss Rwanda cyangwa se wegukanye ikamba wagaragaye ahari kubera iburanisha mu rukiko ese ahita asomerwa umwirondoro we avuga ko ariwo ahita asomerwa ibyo hakurikiranyweho birimo icyo gukoresha inyandiko mpimbano gutanga ubuhamya bw'ibinyoma n'icyo koshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera Miss Iradukunda Elsa n'umwunganizi we Maître Nyamwasa Raphael bahise basaba urukiko ku rubanza rwabo rwashyirwa mu muhezo wunganirira Dukunda Elsa saba ku rubanza rwashyirwa mu muhezo kuko asanga aribyo byatuma uwo yunganira burana tekanye neza abishingira no kumazina y'abavugwa muri uru rubanza bakeneye kurindirwa umutekano ubushinjacyaha nabwo bwemeje ubusabe bugaragaza ko nabo bwifuzaga kuri uru rubanza rwabera mu muhezo kubera uburemere bw'iyi dosiye ko yaburanishwa mu muhezo ko aribyo byaba ari byiza urukiko rwahise rufata icyemezo cyo gushyira uru rubanza mu muhezo nyuma y'ubusabe bw'uregwa ndetse n'ubushinjacyaha Iradukunda Elsa wabaye Nyampinga w'u Rwanda muri 2017 yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi urwego rw'ubugenzacyaha bumukurikiranyeho icyaha cyo gutambamira ubutabera no gukoresha impapuro mpimbano mu kibazo kirebana n'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné ukuriye ikigo cyahoze gitegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kuko isaha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kHz 15,300 kHz 15,675 na kHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu
Tuye muri Tanzania aho impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu zitemerewe gusura inshuti n'abavandimwe babo bahungiye mu nkambi ya Nduta hashize imyaka irenga 5 bamwe muri bo batarabona imiryango yabo bahunze ukubiri umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin arakomeza inkuru
Mubitegire dukura mwishira hamwe kwa ruje gisata cha gahuza mijango hafi impunzi z'abarundi 233,850 zahunze ubutandukane mu kiringo cy'imyaka irenga gato 5 bamaze guhuzwa n'imijyango yabo n'abagore 1,560 abagabo 8 abatama n'abatishoboye 1,470 hamwe n'abana 2,380 gusa umubabaro ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahunze ubutandukane gushika n'ubu zitarahuzwa n'imiryango yabo. Abahungiye mu nkambi ya Nduta ntibemerewe gusura abahungiye Nyarugusu nko kujya kuraba abagwayi, gushingura n'iteka abasiga ubuzima mu nkambi, hamwe n'izindi ngorane zitandukanye zisaba guhuza imiryango. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania gisata kijejwe impunzi bwashinze amategeko abuza impunzi gusohoka. Icyo kibazo kigatuma n'abakeneye kujya kuraba ababo bahunze ubutandukane babura uko babigenza. Ku bw'icyo kibazo, zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zavuganye n'Ijwi ry'Amerika.
Twebwe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'abarundi turi n'ikibazo kijyanye n'ikibari cyane kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi. Twebwe n'ukuri icyo kibazo kiraduhanamiye cyane ku rugero runini, bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi, kuko muri 2016 hari abaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya umajinduta abandi baje mutenderi bagabo bari Nyarugusu. Ikitubabaza cyane n'uko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe induta ikibara akacimwa. Icyo kintu kiratubabaza.
Nka jewe novuga nti ndafise bene wacu mugabo iyo umwe agwaye cyangwa agwaza akagwara mutari wanje cyangwa murumunanje cyangwa mukuru wanje akaremba, si cyo kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyine cyangwa izindi nshuti ziri hariya. Nukuri wagiye kurondera kibare ibintu bikomeye cyane, tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera kibare bakitwima.
Uretse abahungiye mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu, hari n'abandi imiryango yabo yahungiye mu bindi bihugu bibanye nko mu Rwanda, Malawi, Kenya, Uganda na Congo. Benshi muri bo ntibamenya neza na neza inshuti zabo iyo zahungiye, gusa harimwo bake bafashwa na gahuza miryango gutelefona cyibure kwandikira makete inshuti zabo ziri kure.
Ndafise inshuti yanje batwaye induta, cyewe twaye dusanganywe turi kumwe ngaha na papa ndu umwana wiwe w'umuhererezi, ariko agize ingorane nari kubise ku miryango yirinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye. Kugeza ubwo rero mutama novuga nti yahambwe nkimbwa kandi yarafise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba niteka. Nta burenganzira dufise na butoyi, tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhambwa uwawe nta mahoro ubufise.
Hajewe ubunye twaye tuvugana no kubwira ko nasanze ari ibintu bikomeye cyane by'ikibare, ndasubira kuva saa mbiri niyo narindi kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakinyimi.
Ishyirahamwe Croix Rouge gisata cya gahuza miryango iryo rigiye ryo guhuza imiryango yose yahunze ubutandukane mu nkambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu na Nduta, aho abatakaranye n'imiryango yabo ku mpamvu z'intambara n'izindi zitandukanye bafashwa kurondera imiryango yabo. Gusa hari ibibazo bituma benshi badahuzwa n'ababo. Minani na Dori ni ambasaderi yaserukira gisata cya gahuza miryango mu nkambi ya Nyarugusu.
Abahuzwa na gahuza miryango bari mu mice itatu iyo noshobora kudondagura. Hariho abo twita abatishoboye, hakabaho abafise indwara zidakira aribo duharura mu mugabo batishoboye, abandi n'abana batandukanye n'ababyeyi barezwe n'imiryango ataco bapfana, abo nabo turabafasha. Ingorane dukunda guhura nazo nuko umwana ashobora kuba yaratandukanye n'ababyeyi ugasanga ntazi abo babyeyi biwe iyo bari. Aho rero turashobora guca tugira nte tuhagirira ibibazo cyo kuzobanza kujya kurondera iyo bari, ahantu yoba yicura bo babari, na cyane cyane ahantu hanyuma batandukaniye niho aheza akatubarira tugaca tugenda kurondera.
Bivanye n'intambara yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu gihugu cy'u Burundi, benshi mu mpunzi bahunze ubutandukane. Ikibazo nuko batamenya neza na neza inshuti zabo iyo zahungiye, gusa basaba leta ya Tanzania kubaha uruhusha rwo kugenderanira mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kubera ari hafi. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga iby'impunzi, imiryango irenga ijana igizwe n'abateshejwe ingo zabo mu bwoko bw'abatutsi iba kuri site ya Kabezi mu majyepfo y'intara ya Bujumbura kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1993 ntikozwa ibyo gusubira aho ivuka. Ibyo ni nyuma yaho buramatari w'intara ya Bujumbura atangaje izo mpunzi ko zifite amezi atatu yo kwitegura gusubira aho zahunze zituruka. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muragezweho na Thierry Ndayishimiye.
abo batejeje zabo bava mu mihinga itandukanye ya komine Kabezi no mu makomine bihanuru bibe babwije urya America ko badashobora gusubira iyo baje bava kumvo zitandukanye umugwi wa mbere ni wo bavuga ko atahoboshikira kuko namatongo bayagurishije kugira ngo bikenure
twembe nge twase ngaha 1993 twara abana batoyi mugabo turavye gushika ubu ngene twize amashuri ngene batoyi bacu bize amashuri twikoze kudutongo twahora ko uko ntibyari byoroshye ico gihe nico gituma ubu tugatorera abavyeyi bacu kwe tuguma tubona iyi site
hari abantu batagifise na hamwe bahikoze ko kuko twaje cyane na gatatu na hamwe ko dufise yaho twogura cyangwa twokubaka no mu kurya biragorana bicakure ni ukuntu gucingero
aho duhungi pamu yaratsa ikadufasha mu bibondo aho pamitakizi yeretita itakiduha iyo pamu twaciye twikura kuri utwo dufise kugira ngo tishikwe mu bantu ngo warafise umwana agatora konkura agatora ishuri bamusomesha muri ako gatongo ukongera kwivuza muri ako gatongo ndahandi mbere n'inyuma dufise atarahaduki ku musaya muri kitenye
umugwa wa kabiri w'izo mpunzi ziba muri site yo kumugwa mukuru wa Kabezi n'uwo basaba ko boguma muri iyo site kuko icatumye bahunga mu mwaka w'1993 cabakomerekeje cyane ku mutima basaba ko ahubwo iyo site yohindugwa ikigwate cy'amahoro kuko bumvise umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu abivuga
Perezida Bagatsa yari yakuyubugererwa n'ubugabire ko numva ngo ngaha aye ni muri leta mushingana imyaka 30 tukira tumare hano leta ninjiye kandi bere numvise amajwi ansumira ngo aha muri site hazoro kigwate cy'amaho kagira ko turi mu kigwate cy'amaho
umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yaravuze neza yuko amasite ari mu gihugu hagati mu bahunze 93 abaye ibigwate by'amahoro atakiri amasite de place twebwe n'ubu cyo dusaba isaha n'ubu mwanya abanyakubaha umwe mushika kure bamenyesha makuru twebwe turiko turataka dutakamba iyi site ibe ikigwate cy'amahoro
n'umukuru wa site ya Kabezi aremeza ko abarongoye batatira neza akamukatewe na buramatari w'intara ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu guheze ubu nawe ni Nakirutimana Dominique
ivyabo ahanene nibo babona ingene bamerewe hariho abantu bidakunda ko boshobora kugenda iwabo kuko batabishoboye hariho abantu bantu nikora ntavyo bashoboye kugira ngo bagende iwabo ntavyo boshobora harimo nibimuga mbere bidashoboye kugenda ngo bishobore kwibakira inzu nkabo ntibikunda akaba nabandi bakomeye mugabo bishoboka ko baguma ngaha ni vyiza bishoboka naho babe bafashe iyo ngingo ko bahungu bakabafata neza iyo baroye bagafatwa neza hama bakaraba abahungusi icyo babatekereza aha muri site nta bindi bibazo bihari aha hari amahoro haratekanye
Munwaro muri komine Kabezi basanga muri iyo site yabatejejwe zabo harimo ababuze abandi gusubira iyo bahunze bava bagasigura kwabo ba mbere bagurishije amatongo yabo bakifuza kuguma mu matongo yegukira komine Ndayizeye Albert arongoye umutumba wa Kabezi yabwiye bamwe mu bakunzi b'ijwi rya America ko adatahura igitumizo munzi zitere ko ibyo gutahuka kandi aho ziba muri kino gihe hadashobora kubikigwate cy'amahoro
natwese turabibona kuko baririrwa mu iyo mu mihani wabo mu ndimiro zabo bakaza saa moya saa mbiri bakaza bikoreye ibyo barimye nta muntu abiba ntaki bakabishikana haki ndabishigikiye ko botahamu zabo kuko amahoro n'umutekano birakwiye na mwebwe mwaravye yuko iyi site ingene ingana isite ishobora kuba ikigwate cy'amahoro baravuze ingene ingana n'ubwaguka ibifise n'ingene ingana none imihani 110 bavuze maze kubona uko ingana hama ariko baravyara jewe ndabona yuko neza neza kugira ingorane ntizibe abafise amatongo yabo busubizwa muzabo bakaca babubakira
abatejejwe izabo bagizwe n'imiryango 110 baba muri site iri ku mugwa mukuru wa komine Kabezi bategerezwa kuva muri ico kibanza kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka ni mu gihe kw'igenekerezo rya ndwi mu kwezi kwa gatatu urongoye umugwi CNIDH ujejwe agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu yamenyeshereje ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi ko atamunzi itahukanwa ku nguvu hari mu nama yo guhimiriza abatejejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi granirijwe muri site ya Buhiga kuva mu mwaka w'1993 kugira batahure akamaro ko guhunguka
inshuti mukomeje kudutega amatwi ahaniho turangirije aya makuru nshimye bagenzi banje bamfashije kuyabagezaho mbararikira kandi gukomeza gukurikira ibiganiro ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma ari nawe wabegeranirije aya makuru amahoro n'amahirwe kuri mwese.